Kubw'ingingo ya Sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ijwi rya Amerika rifitiye ikopi igenwa n'ikiringo cha gatatu cha nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahunyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga u Burundi harimwo n'ibwirizwa shingiro. Nurubanza gwari rumaze imyaka indwi muri Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere c'iyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara ingingo ya 97 y'ubwo rubanza gwasomewe mu mpisho yungururizo ivuga iti nduguruye twa mugina twebwe bacamanza tumaze guca ijya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatanu ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko byahonyanzwe ndugaye twa mugina. Izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kw'11 umwaka uheze. Ni urubanza rusomwe inyuma y'imyaka indwi ndetse n'ikiringo kivugwamwo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insigu. Umunyamategeko Dieudonné Bashirayishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye ubwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yitwaje akanunguruza urubanza.
Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere mucamwumva ko haheze imyaka irengandwi tugira ku kinyoma tugira kugikenye.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya igitumi vyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana yatubwiye ko ari kubera gwasomewe i Bujumbura u Burundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza gwasomwe iyo sentare isiga yitwagwa no Murundi ko byari bigoye ko ruja ahabona. Amashami yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa kucaco gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015.
Ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo. Abatembagaje ubutegetsi nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako. Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagarara ibwirizwa shingiro amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa.
Ijwi rya Amerika ryabajije uwaburanira u Burundi muri urwo rubanza icyo abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yicuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo kubu atwara sentare y'ibihugu indwi. Jean Anastase hicu Burundi umuhinga mu byerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo cha gatatu abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Icyo bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igira iti nduguruye twa mugina urubanza ni nkaho ruteye impari kandi rusinziriye bitumwe nuko icyo kiringo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamwo Petero Nkurunziza akaba yaritavye Imana. Ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari zitegeye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndugaye twa mugina. Ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwara iyo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigaruka ko kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Sentare iwacu yavuga guseruko ishiye urubanza ibihejeje ariko cyakigenda gukurikira kuri uko urubanza washizwe mu ngiro nubwo ko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro leta yashibwe igashibwe n'ishiye mu ngiro akazo magaruka ariko no kwashije no bwa yuko nanzi iri kuyaca
yamara kuri yencuro hoho amashyamwe yigenga yari yitwaje arafise ico kogwa nk'ugushumbusha abazize ntureka zadutse kubera ico kiringo
ko baraba bati nkiharakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo abakoze ibyaha vy'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa
ubwo rubanza rero umwe muzare zimaze kiringo kinini muri sentare ya se imyaka indwi izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400,000 bahunga Burundi mu mwaka w'2015 ubu hafi igice cyabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu c'amavukiro Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.